ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashyikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turabahaye ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Oriane Tangishaka yoboye ibiganiro byo kuri no saha uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi ejo ku munsi wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu amakungu yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu itangazamakuru umuyobozi w'ijwi rya Amerika Amanda Bennett yaganiriye n'umumenyeshamakuru Salem Fekadu wo muri serivisi y'icyongereza hano ku iradiyo y'ijwi rya Amerika icyo kiganiro muracumva mu majwi y'umumenyeshamakuru wacu Eloge Willy Kaneza nkubaza na Diane Ninazwe ubusubiza
mu gutangura nivuza kumenya ku bwawe igituma ubwigenge bw'itangazamakuru ari ingirakamaro
You know, here in the United States, we say that it's not an accident that freedom of the press.
Murazi ko muri Leta Zunze z'Amerika tuvuga ko kuba ubwigenge n'ubwisanzure mu kumenyesha amakuru biri mu ngingo ya mbere y'ibwiriza nshingiro atari gihamana kuko udasitangaza amakuru yigenga ni kuvuga ikintu gishobora kuzana inkuru ku bantu mu bwigenge n'ushobora gushika kuri demokarasi ikindi mushobora kuraba ku isi yose iyo amareta ari mu ngorane canke ariko akora ivyo atifuza ko abantu bamenya mu gihe hari nko gusubirizwa ku butegetsi uguhirika ubutegetsi amatora bariko ari miriza ituna cyo gihe banumisha amenyesha makuru mushobora kwibaza muti ni kubera iki niko batahura ko itangaza makuru ari inkomezi kandi iyo abantu baronse inkomezi nyinshi bashobora muri kazoza kwiganzura igitugu c'abategetsi nico gituma ahenshi banumishije itangaza makuru kugira ngo bigungire ko ubutegetsi bonyene
they'll be able to balance out the power of the leaders And that's why they closed down the presses to keep the power for themselves. And there's a lot of battles over truth.
Kandi hari ingwano nyinshi hejuru y'ukuri muri iki gihe tuvuze muri rusangi ikiboneka kandi nuko ari ivyibanze mugabo ico nibaza nuko abantu bokwemeranya nanje kwitangaza amakuru yigenga n'abanyamakuru bakurikiza amahame ari ngombwa dufatiye ku byo wateguye mbega ijwi rya Amerika rihagaze he muri ibi
Where does the Voice of America stand in this? So for 75 years, the Voice of America has had its mission to bring objective, verifiable news and information
urumva mu myaka 75 ijwi rya Amerika rimaze ryagize ubutumwa bwo gutanga inkuru zidahengamye kandi zitohojwe mu bihugu atayindi inzira n'imwe zari bifite yo kuzironga tubwira mu bihugu bimwe bimwe byakamanikiwe mu kwiyugarira ko ku isi murabizi na Gaterason ko na hafi ibice 13 gusa ku ijana by'ibihugu mbere n'abantu mu isi ari bo bonyine baba mu bihugu birimo itangazamakuru ryigenga abo nibo bantu rero dukorera tugaha amakuru kandi twumvira ko ari iby'agaciro ko abantu bashikira amakuru bashobora kwizera
have access to information they can believe and from your work and you've been here for a while
ufatiye ngo bacawe ukabumaze gihe hano nizihe nzitizi wumva namenyesha amakuru bacu
countries where there is no free press
Niko narashoboye guhura n'imigwi y'amenyesha makuru batandukanye barimo abo nko muri Uganda aho batari bake muri bo muzi ko bamaze gukubagurwa bariko barangura umwuga wabo abenshi mu bo twahuye bakomoka muri Afrika baragarutse ku ngorane zo gukorera itangazamakuru mu bihugu byabo aho usanga bafite amaradiyo baba bafite icinyegeje inyuma hari nk'amwe bambwiye bati turashoboye kuba amenyesha makuru beza ku isi tugatangaza amakuru akoze neza ariko nta n'umwe dufise yemera kuyavuza kuko nyine radio atemera ko avugwa ukwari ikindi kibazo nuko amenyesha makuru muri Afrika bahembwa nabi cyane kubyo usanga binanata bakirinda umuco kwakira amafaranga kuko bazi neza ko ari kizira ku bamenyesha makuru nkabo twavuganye bambwira bati ntiduhembwa bihagije ngo dushobore kwibeshaho byumvikana rero ko ari ingwano ikomeye kuri bo
hanyuma iruhande yo gusugerezwa urabizi ingorane z'uburyo bw'amafaranga amareta agerageza kwica inkuru ari nabwo by'ukuri ubutumwa bwacu iyo hari rero twigoro two kwica inkuru ni gute ijwi rya Amerika ritsindurwa rugamba rikitwararika ko turonka amakuru adahengamye urabizi inkuru ishikira abanywanyi bacu.
One of the things when you were talking about the journalistic standards, one of the journalistic standards is
to ni kintu kimwe mu bintu bigaruka iyo uvuga itangazamakuru ryo hejuru ritagira gahonzi. Bimwe mu bituranga nk'amenyesha makuru bari kuri urwo rwego ni kwama twagerageje gutohoza amakuru dutangaza tukayitondera kandi tukavugisha impande zose zegwa n'ibibazo. Iyo rero uruhande rumwe rutari kurura kuvugisha urashobora kuronka amakuru ku rundi ruhande kandi ugashobora gukora udahengame. Ikindi kihari ni ugutohoza ibintu ukamenya ukuri urabiye ku byabaye. Icyo ni ikintu c'ingenzi tugerageza kandi turagikora. Ibi rero nkibaza ko ari amahirwe yongera kuyo dusanzwe dufise ngaha muri Amerika, kuko amenyesha makuru bacu bashobora gufasha abagenzi babo bari ku rubuga kuronka inkuru ziyongera kuzobasanganywe no gushishoza iba vyabaye.
Uvuze rero kwa amahirwe kuba hano. Kamwe mu turorero tunkorako iyo tuvuga ibijanye no kuvugisha impande zose ni igihe dukorera ku Burundi. Uburundi ni akarorero nyako aho leta yazimije BBC ni radio yacu. Twararondeye leta kugira ngo ivuge impamvu yayugaye. Umuhanuzi wa perezida yagize ati ni ukubera amakuru y'ibinyoma. Muvuga iki kuri ivyo vyitwazo? Novuga nti byo kwica canke gukandamiza canke gusiribanga inkuru.
I think that the use of the term fake news is really unfortunate because
nibaza ko ukoresha ijambo inkuru z'ibinyoma ari ikintu kibabaje kandi kitanafashe. Wowe urabizi rumenyesha makuru. Iyo inkuru yiswe ikinyoma ntibikibaye inkuru. Gukoresha iryo jambo rero ni nko gukoresha amajambo asugumwe n'umuyaga. Kuzivya imenyesha makuru vyemewe kandi vyizewe aho biri ku isi yose nibara. Murabizi ko mu Burundi batwugari insiguro n'ivyitwazo baduhaye kimwe n'ivyo bahaye BBC vy'ukuri ntibifashe. Nta na gato, nta kuri kurimwo. Bashaka kutwomora gusa hama barondera ivyitwazo. Ibi nibwo bwoko bw'ibintu mubona biba. Ntibashaka kuvuga imvo yabo nyamukuru iyariyo.
They don't want to say what their real reason is.
Tukivuga kuri umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge mu itangazamakuru ku munsi w'ejo wa gatanu washitse mu gihe abamenyesha makuru b'Abarundi hafi ijana bahunze igihugu. Abo bakaba barashinze amaradiyo n'ibimenyesha makuru bitanu bivuga cyane cyane amakuru y'u Burundi. Abayobozi b'ayo maradiyo akorera hanze bavuga ko intumbero ari ukudaheba umwuga no kuguma babwira amakungu ibiriko birabera mu gihugu n'aho bahunze. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaragendeye zimwe muri izo radio.
Promesije yewe kandibada yuko ajeye irasobora komunikasi. Kandi cyagatatu akate yasoreje.
Isa yo kwegeranya makuru irageze. Abamenyesha makuru bariko baravugana amakuru baje gukora n'ingene bayakora. Aho bicaye ni hafi nka 10 hari namakuru bareka kuko basanze adakomeye cyane. Aho ndi mu ruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba, nimwe muri zitano zavukiye mu buhungiro mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hano mari niyo hire arero gisata c'imigambi muri iyo radio yabwiye Ijwi ry'Amerika kuko abamenyesha amakuru hafi ijana bahunze bansaye kuguma bicaje ngo bahebe umwuga. Iyo radio ni nk'ihuriro rya benshi muri abo bamenyesha amakuru yica uwo muyobozi ashima kuko ingufu zagiye hamwe.
Na cyane cyane twasanze abamenyesha amakuru bari ngaha ni babandi novuga mu maradiyo y'i Burundi bari bazi umwuga koko, baraheze bashyira ubumenyi hamwe kandi byaranafashije no kumenyana no kubana kuko barakundana, kuko n'ubu urabibona iyo bahuye urabona ko ari abantu by'ukuri bunze ubucuti kubera uko gukorera hamwe.
Iyo radio ivuga amakuru y'ibyabaye mu Burundi cyane cyane agateka kazi na muntu, umutekano, imibano n'ibindi. Niyo hire ata makuru turayaronka bikanga ko dushika aho byabereye canke kuvugana n'abayobozi batandukanye b'inzego za leta.
Sinzi kudahora twumviriza Claver mugabo urumva ko dukora mu bice byose by'igihugu. Turafise abaduha makuru naho tutabavugira hejuru. Ni inzitizi kukuraba no kugenzura ko vy'ukuri ivyo bintu vyabaye, kuko iyo uvuga inkuru wahishikiye uri kurayivuga n'umuntu arumva ati yayibonye niyo yarari cyangwa bahejeje kuyimubwira yashitseyo. Biradutwara uburyo, biradutwara umwanya, biradutwara kuko tubibwiwe n'umuntu umwe n'icyo tubyemera gutyo. nabo turonde bavuga ati ntituvugira ku radio kuko nabo nyene ngira ati umutekano wewe sinovuga ko batwanka canke badashaka kuvuga
yindi radio yavukiye mu buhungiro ni kiganiro ho muri Burundi ci radio RPA Bob Rugurika ayitwara amenyesha ko abamenyesha makuru bashimye kwikora ku bumenyi bafite kugira ngo amakungu aguma amenya ibibera mu gihugu cabo inzitizi yo kutaronka inzego za leta zivugira kuri iyo radio barafite ingende bagerageza kuzica hirya no hino
amajwi abantu dukoresha muramumva benshi tuyahindura nibajye abapolisi bari mu gipolisi nibo batubwira mabi ari karakogwa nimbonera kure ditubwira mabi bariko barazikoresha nibo duhindura amajwi no mu bategetsi mu mugambi wa sendetete tuyaga bakaduha makuru ariko baratubwira bati nimumvuga izina ibi bintu ariko ndavyemeje nivyo byarabaye byagenze uko hariyo nabandi rero tubahamagara bagaca batubwira ngo umwe muri bantu twabwira ati ni radio RPA ngiyo radio ngo ntayo nzi ngiyo radio ntikibaho ngiyo radio cyo kubivugira
abamenyesha makuru bayo ma radio bavuga ko bitoroshe gukora makuru bari mu kindi gihugu
ariko no munsi kubona nkaje umenyesha makuru ntashobora kwishikira ariko harabera ibintu ariko harabera ingorane nibaza ko atari ikintu kiryoshe nibo banyagihugu cyane cyane twikora ko
uvunitse amenya gucumbagira ko baho twavunitse ko twataye zacu duta aho twakorera duta abaduha makuru turahunga ariko turagerageza babandi twahana makuru dufise mu Burundi no turavugana nico gituma niba yo tubimenya tukabibwira abantu bakabimenya ariko biraho
ugasanga nawe nyene hari gihe uvuga uti ayo makuru ndayavuze canke bumvise ko yagenda yakoze fise y'imiryango ayo makuru rero ragushikiye ucubwira mugenzawe ati mfasha kuri ayo makuru ibintu byabaye mu ntari wacu kandi ndashafise y'imiryango ibindi navyo ati ni ibintu byabaye byavuzwe ku muntu mu muryango wanje
hari n'indi yitwa Radio Peace FM iherutse kuvuka umuyobozi wayo Jean Philbert Karangwa avuga ko ari yugaruka ikorera cyane cyane mu makambi y'impunzi z'abarundi
twaciye dushima cyane kuza turahuza abarundi bahunze baze barumva uwahunze nimba ari umugore kumbure canke umupasoni ari zareka umushingantahe wiwe ari imurongwe muri Kongo bumve mbega uri murongwe bimeze gute uri zareka bimeze gute uri mayukwayukwa bimeze gute uri meheba bimeze gute uri nduta bimeze gute tukabicisha no mu kiganiro biwacu aho batasha mbere bakumva ko bagihumeka kanaka akiriho sigikogwa coroshe claver ariko turagerageza
ayo makuru y'impunzi naho muri Burundi irayavuga cyane
nk'abanyagihugu baba muri ayo makambi ari nkabo maso yacu no gutwi kwacu nibo kenshi batuyagira ibiriko biraba ariko kandi hari igihe dufata uburyo tukarumbika abamenyesha makuru bacu bakaja muri ayo makambi za Mahama za Tanzania za Uganda bakishikiraho muramuvyumva rimwe rimwe mu biganiro turiho
ayo maradio yose nta nemye ifise umurongo wa FM yumvikanira ko amakuru yayo ahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi ku mirongo ya WhatsApp Facebook n'ahandi ivyo bituma ayo makuru ashikira bake ica abayobozi bayo babona ko ari inzitizi
ubwa mbere twibaza ngo biroroshe kuko twari tuzi ko wewe uyitunze mu muryango biroroshe ko abantu mubana mushobora gusangira amakuru mugabo no munsi nuja kuyavuza atumaja ariko kaza kaja muri toilette kuyumviririzayo nujyamanye n'umugore mu gitanda arashirayo mayekutere ubwira umugore ntiyumvire ibyo ariko arumviriza kubera iki kubera aba bategetsi baca bavuga ati ibyo bintu mwumviriza uwo tuzosubira kubyumvana tuzomuca amatwi
iruhande y'izo hari na televiziyo Renaissance nayo nyene yahora ikorera mu Burundi hakiyongera ko na Radio Murisho ikorera muri Canada ku munsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bw'itangazamakuru abo bamenyesha makuru bababazwa n'uko ushitse bakorera mu buhungiro bakifuza ko uw'umwaka uza utobasanga aho bari Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisi bwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongere ndabahe ikaze mushikiranganje imigendranire y'u Rwanda n'andi makungu Dr. Richard Sezibera amaze kubwira itangazamakuru ryo mu Rwanda ko leta y'u Rwanda yifuza ko abayobozi b'imitwe yose ivuga ko ishaka gutera u Rwanda batabwa muri yompi ndi kumwe na mugenzi wacu Asunta Kaboyi ku murongo wa telefone yari mu manyamakuru bakurikiranye ikiganiro cha Dr. Sezibera Asunta mahoro ngaho mu Rwanda Ego mushikiranganje Sezibera abayobozi yabadomye ko urutoka bavuga amazina nibande
Abayobozi yadomye amazina rero harimo Rusesa Bagina harimo Kayumba Nyamwasa harimo Mukankusi ndetse nibwo bwa mbere uyu muyobozi yanavuze ko leta y'u Rwanda inafite yafashe Major Sankara avuga ko mugihe gitoya cyane azagezwa imbere y'ubutabera nyuma y'uko atangaza n'ibi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB narwo rwasohoye itangazo ruvuga ko ari rwo rufite Sankara kandi ko mu minsi iri imbere azageza imbere y'ubutabera kubazwa ibibazo birimo kure mu mutwe witwara gisirikare utemewe gukora ibikorwa by'iterabwoba gushimuta abantu ndetse n'ubwicanyi
ayo makuru yuko bafise Calixte Sankara asohotse inyuma y'uko hari umwanya munini hari urujijo kuri bamwe bavuga atari mu Rwanda abandi bavuga bateka ntaraja mu Rwanda aracari yahugu muri Maurice none bavuze gya mu Rwanda gwashoboye kumufata
ntabwo bavuze ngo bamufashe ryari kuko ni ibintu byari bimaze igihe nkuko mubivuze babivuga nta muyobozi n'umwe wigeze agira ikintu abitangazaho n'amakuru bavugaga ngo bamufashe mu birwa bya Komora abandi bakavuga ko atari byo tabigeze mufashe ryari ariko bavuze yuko bamufite kandi mu gihe giri imbere bazamugeza imbere y'ubutabera akabazwa ibibyara bimaze kubabwira nyuma y'iki kiganiro cya Ministre Sezibera umuvugizi wa RIB nawe RIB urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nawe rwahise rwemeza ko rumufite ni amakuru mashyashya mu gihugu nta muntu n'umwe wari uzi uko Sankara ari mu Rwanda
urakoze kandi kunkosora kuko nari mvuze ko ari il Maurice mugabo ni komo hamaga Asumta kuvya Mukankusi Charlotte nabyo kuvyerekeye ama passport bavuga ko afise iyo mu gihugu ca Uganda ico kibazo ico bakivuze ko nico bategekanye gukora
ntacyo bakivuzeho ahubwo ministri yavuze ko nyine abarimo Mukankusi nabo mu gihe gito bifashishije diplomasi nanababwira ko ministri yabonanye n'abanyamakuru amaze kubonana n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ko bifashishije inzira ya diplomasi n'ababandi barwanya leta bari mu mitwe irwanya leta bashobora nabo kuzafatwa
hari amakuru ariko aracana cyane ko ku mbuga ngurukana bumenyi avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyo cyarahaye abarwanyi indwi igihugu cy'u Rwanda ejo ku munsi wa mbere amakuru Dr. Sezibera hari cyo yavuze ko yoyo
nayo nayabonye mu binyamakuru byo mu Rwanda ariko Minister Sezibera nta kintu igeze abivugaho
hama kuvyereke naho urwamo rw'amasasi rumaze gumise gumvikana mu mashamba atandukanye yegereye u Burundi
Minisita Sezibera yavuze ko ntabwo yigeze avuga urwamo wenda mu mashyamba yegereye Burundi ahubwo yavuze yuko usibye Sankara bafashwe hari n'abandi barwanyi bari bari kumwe ahubwo bishwe mu ishyamba rya Nyungwe
bagera kuri bangahe
ntabwo yigeze avuga umubare yavuze ati hari abandi bari bari kumwe nawe bishwe
hejuru y'Amerika wa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubuserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi bona ko Abarundi bakwiye gutahura kumwe ingorane zibahanze ambassadeur Anne Casper yabishikirije ejo mu gihe ishyirahamwe Search for Common Ground ryari ryaramutse ritanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise tuyage inkuru y'ijuru ry'Amerika muyigezeho n'umunyamakuru mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
Urongo ishyirahamwe Search for Common Ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha amakuru uwo mugambi ufashwe mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije mu gisata cyayo cita iterambere USAID ambasadori Johan Casper aserukiye Amerika mu Burundi avuga ko hambavu y'umutekano mu gushyikira iterambere rirama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijyanye n'ibibazo bibahanze
hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya minsi yose.
Umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori vyo gutanguza uwo mugambi na wabona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu.
Nosaba leta ko yofasha ugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere na cane cane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cyose kigagira hane kikakira izo nyigisho kugira ngo ugwaruka utere imbere kuko na kare urari inzara hakabyuka iki inzigo. Muri ico gihe rero umuntu afise icakora wenyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanziko. Icyo nico ni kinini nosaba leta.
Umushikanganje yo kumenyesha makuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa ingufu menyesha makuru kugira ngo hitabweho kwa mahashikirizwa makuru mu bijanye n'ubutunzi.
Mu byirwa bitarinde bimaze gukongwa ku buryo amakuru atorokanywa niye natangwa byarekane yuko hakugwa amakuru yerekeye ibya politike n'umutekano menshi no kuhiriza abamenyeshamakuru kugira bahinduriyeno bamena nacyo abatanga ibiganiro n'amakuru bifatiye ku butunzi ubwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye ku ngorane abenegihugu bafise mu by'ubutunzi.
Umugambi Tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu maradiyo yo mu gihugu cy'u Burundi.
Hello Jowirikaneza arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari n'amashinga amateka y'ibihugu bihurikiye mu ishamwe rya Afrika mu buseruko ejo kwa mbere yasubiye gukorana mu bikorwa vyayo yarusha mu gihugu ca Tanzania ari kwisubira kwihweza amafaranga iyo shirahamwe ryakoresheje mwaka w'2017 waheze itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Ibindi tubaza mugenzi wacu Kigali Pia Claverne Nkuru.
Kuri uyu wa mbere inamashinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizomara indwi zitatu yarusha muri Tanzania. Mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo yerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga. Bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza urwaruka muri ako karere ka Yase. Iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi biraba urwaruka n'ingene inzego z'urwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nk'uko bitegekanywa n'amategeko agenga uwo muryango. Mu kwezi guheze abashinga amateka bagiye mu bihugu byabo kubonana nabo byega bose cyane cyane urwaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifite ingufu kandi ririmwo ibyifuzo byose by'urwaruka. Kubyerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo muryango mu nama ziheruka ku mwaka uheze abashinga amateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe. Vyabaye ngombwa ko umugwi w'abashinga amateka urabe iby'ubutunzi usubiramo raporo gutyo bose bakazoyica hirya no hino. Iki gihe ikindi abo bashinga amateka b'umuryango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere. Bitekanijwe kandi ko azoboneka akaryo kuko imigwi yose y'abashinga amateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe. Izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashinga amateka. Mu kiringo c'indwi zitatu bazomara abo bashinga amateka bazorabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka Afrika yo hagati, igice ca Afrika y'amajepfo na Afrika y'ubuseruko ubweze. Ivyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe. Intumbero y'uwo mugambi uhuza ibihugu vya EAC, COMESA na SADC no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo, amabarabara, gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwizatunga bahatorere akoyokwe. Ibihugu bigera kuri 19 bigize iyo miryango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingena mategeko yobameze ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro ikicicaro c'abashinga mateka kibereye yarusha muri Tanzania mu gihe giheruka cabereye muri Zanzibar kuko ibihugu bitandatu byose bigizwe umuryango bibwirizwa kwakira icicaro cabo bashinga mateka igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana.
Ihuriro ry'abacuruza amamodoka mu gisagara ca Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamiriza imikorere mibi y'abatoza amatagisi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo, bavuga ko bakwa amadolari agera ku gihumbi yongera ku matagisi asanzwe atangwa kandi ntibaronswe n'icemeza ko bayatanze. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye.
Asosiasiyo y'abakomisiyoneri n'abacuruzi b'amamodoka mu mujyi wa Goma ACRV mu mpine hamwe n'umuryango luca w'abaturage baharanira impinduka barashinja ibiro bishinzwe imisoro ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gushyira amananiza ku bacuruzi batumiza imodoka hanze. Baravuga ko hejuru y'imisoro yakwa ku binyabiziga biva hanze isanzwe iteganywa n'itegeko bishyuzwa andi mafaranga y'umurengera kandi adafite aho yanditse cyangwa itegeko iryo ariryo ryose riyateganya. Byaremejwe ko buri mucuruzi cyangwa umuntu wese ushaka gutumiza imodoka hanze yishyura umusoro umwe mbumbe ukubiyemo imisoro yose n'amahoro bijyanye no gutumiza ibintu mu mahanga kandi akabicisha ku mupaka yihitiyemo. Iyo amaze kwishyura, imodoka yihabwa ikiyiranga cyangwa plaque bimwemerera nta yandi mananiza kwinjiza iyo modoka no gutembera ku buso bwose bw'igihugu. Ariko igitangaje kandi kibabaje, abakozi b'ibiro bishinzwe imisoro ku mipaka DGDA bica amategeko nkana bakaduca andi madolari ku ruhande kandi ntibaduhe inyemeza bwishyu. Baduca amafaranga bitewe n'uko watumije iyo modoka hanze azi kwinginga, ashobora kuba amadolari 700, 800, 1000 se cyangwa narenga. Iri huriro riravuga ko iyo utishyuye ayo madolari baguciye ku ruhande, imodoka yawe ifatirwa igashyirwa muri depo ya DGDA ikazasora bushyashya kandi wari wamaze kuyisorera. Muri gahunda yo koroshya ubucuruzi mpuzamahanga no guca akajagari mu gusoresha ku mipaka, mu 2013 ubutegetsi bwashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa Sidonia World, aho amakuru ku byinjijwe mu gihugu byishyuriwe imisoro byuko hamwe ku buryo umupaka uwo ari wo wose ikinyabiziga cyinjiriyeho kigeze ku wundi basuzuma bagasanga cyasorewe kandi aho cyinjiriye hakagaragara. Nubwo bimeze bityo ariko, aba bacuruzi batunga agatoki abashinzwe gusoresha ku mupaka wa Goma bababwira ko aribo gusa bafite ubumenyi buhagije bwo kugenzura no gusoresha ibinyabiziga ku buryo ikinyabiziga cyinjiriye ku wundi mupaka gifatwa nk'ikitarujuje ibisabwa byose, bityo kigacibwa amafaranga y'inyongera bitaba ibyo kigafungwa. Ubu ni John Mayembe uyobora ihuriro ACRV. Ushobora kuba wakoreye imenyekanisha nko ku mupaka wa Bukavu, Kasindi cyangwa Mahagi, ariko wagera hano Goma abakozi ba DGDA bagafata imodoka yawe bavuga ko itakora ibigenzura bihagije. Ushyize mu gaciro wasanga mu by'ukuri kuba ikinyabiziga kitaragenzuwe bihagije atari ikibazo kirewe wagitumije. Niba ubwabo nk'abashinzwe imisoro ku mipaka bireba, kuko bafite abakozi b'inzobere mu gusoresha, nibo baduha ibyemezo by'uko twasoze kandi twinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko dukoze imenyekanisha. Turasaba kurenganurwa kuko iyo baduciye amafaranga arenze yamenyekanishijwe, ubucuruzi bwacu burahomba. Bagaragaje ingero z'aho bagiye bacibwa amafaranga y'ikirenga adateganywa na hamwe mu itegeko n'impapuro z'ikirego batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Goma, ariko nta gisubizo barabona. Ngibi bimwe mu byo basaba: guhita bavanaho amananiza agaragara ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Kongo, kubahiriza itegeko ry'imisoro ku mipaka, cyane cyane ingingo zirebana no gusoresha mu buryo bumwe ibinyabiziga bitumizwa mu mahanga nk'uko byongeye kwemezwa n'uburyo bwa Sidonia World kandi bukaba bukoreshwa. Kutazongera kuvuga ko ikinyabiziga kitagenzuwe neza kandi byarakozwe n'abakozi b'urwego rwa leta rubifitiye ububasha rwemewe n'amategeko kandi rukoresha uburyo bwa Sidonia World, gukurikirana mu nkiko abarenga ku mategeko no kurekura nta mananiza imodoka zose zafatiriwe binyuranyije n'amategeko, kimwe no kwirukana abakozi ba DGDA bagaragaraho amanyanga, gushyiraho amananiza no kurya ruswa. Ntitwabashije kubona ubuyobozi bw'imisoro n'amahoro ku mupaka ngo bugire icyo butangaza ku bivugwa n'aba bacuruzi batumiza imodoka mu mahanga. Ikibazo cya ruswa kimaze igihe cyumvikana mu nzego zitandukanye z'igihugu kandi mu byiciro hafi ya byose. Cyakora umukuru w'igihugu yijeje kuyirwanya yivuye inyuma ndetse yongeye kubishimangira. Nzakoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya ruswa. Iyo mungu itagira ikindi kizimizana uretse urupfu, gupfa kw'ikigo cyangwa urwego runaka, guhirima kw'igihugu n'ibyizana. Ndabahamagarira kubigira ibyanyu namwe kandi ntibigoye na gato. birasaba gusa gukunda mugenzi wawe musangiye igihugu umunyekongo mugenzi wawe no gukunda igihugu cyakubyaye igihugu cyadukujije kikaduha ubukungu bwacyo ariko tukaba tukitura kuri ndashima Claude Ganza munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa
Nonga duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mandanye kuranirwa mu banyu no mu byanyu saa 10 nimuze gutangwa ni kiganiro muri isanga saa 12 amakuru avugwa mu Burundi igice saa 1 amakuru avugwa ku isi ariko turaza kwibanda kuri Afrika Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe